Radio Indundi Kulture amakuru mu Kirundi.
Mwakoze guhitamo ibiganiro byacu mwiriwe mwese muteze amatwi bino biganiro kaze mana makuru kuri no mugoroba agizwe n'ingengo nkuru nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi itangaza ko ingwate isabwa abanyepolitike bipfuza guhiganwa mu matora itimirije kugabanywa byavuzwe n'umukuru w'igihugu atanguza inyigisho zijanye n'amatora yimirije mu mwaka uza. Muraja kuvyumva muri ano makuru. Bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baridoga ko n'ubu ikibazo c'amazi kikiri ingorane, bamenyesha ko abonetse naho abara yakuwe mu kuzimu mu mugambi w'amazi yota nao nyene akaboneka mu gihe izuba ririko riraka. Ivyo kandi byari dogewe n'abashinga mateka kuri uyu wa kabiri, aho bavuga ko hari amazi yisuka mu kiyaga canke mu nzuzi abantu bakoresha ibituma haduka n'indwara. Naya karere k'ubuvuzi bw'intara ya Butanyerera buhamagarira abajeje intwaro cyo kimwe n'abavyeyi kwitabira urucanco rwa kansere yo mu gwinjiro rw'igitereko. Ubwo rucanco rutegekanijwe gutangura kwa 2028 ndamukizi uyu mwaka, nazo nyene twari bateguriye muri no makuru aya nayandi ni mukanya. Kristaliza remanje ngenda bashikiriza no makuru Kofi Olivier Bintu ari katuma amajwi bashikira mwanumweje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru zano makuru ko kuri uyu wa gatatu ariho hatanguzwa icese inyigisho zijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Abegwa n'amatora bari bakoraniye igitega ku mugwa mukuru wa politike. Umukuru w'igihugu yatangaje ko icifuzo cha leta ari uko ayo matora yogenda neza agashimwa n'abarundi kurusha abandi bose. Yanavuze ko ingwate zisabwa abanyepolitike bahiganwa bamwe bamaze no kwidogera zitimije kugabanywa acamagarira ababona amakosa muri ayo matora kunyarutsa kuyamenyesha tora tarahera. Inkuru twateguriwe na Aniseti Ntanguvu akorera he Gitega.
Utovye amatora abatoye igihugu na beneco vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu birori byo gutanguza inyigisho zijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu riteganijwe mu mwaka uza wa 2027. Mu ntambamye zikunda kubangamira amatora mu Burundi yagarutse ku bihuha by'imbere y'amatora biheza bikaza guhungabanya imitima bigahubisha abantu gucyo bahamagarira kuvyamirira kure ku buryo amatora atwara ari byinshi. Umukuru w'igihugu gucu Burundi yeretse abarundi ko mu gihe yotunganywa bibereye ku mutumba bwoba bukeyi kuko haba abantu bazinanye. Ku banyamigambwe bavuga ko babuzwa kwitaba amatora biturutse ku mafaranga y'ingwati basabwa ari menshi yabakuriye inkoni kugishitsi ko uronsa amajwi akwiye asabwa aya mafaranga yasubizwa abakebura kureka kuja mu ihiganwa ataho bazoshika ahubwo biyunga n'abandi
bwo kwitoza kwa mahera ni mesi ngutanga ingwati mugabo ntibaharuye ajya madirete do vota ajya bakarata baguze kugira butogwe agugwa ngahe none uze gutesha umwanya igihugu emero yataje kuko ni waronka amajwi mesi bazoya gusubiza wagiye naho gusondeka reka ajya mahera baguza makarata basibigarure ko nadukeye igihugu cigarutse nadukeye kuko wagiye kubafitinisha.
Kumashira hamwe adaharanira ibyicaro bya politike babinderetsi mu bibanza by'amatora umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahamagariye kubivuga kuri koko nayo ababonye amakosa baheze bayavuge akosogwe hakiri kare ntiyazobe batera uruhagarara. Yongera atumirira bo bose kwemera ibyavuye mu matora.
Uzobona ikosa ribaye arivuge aho nyene utazorivugira ngaho yaribonye ntaza hengera bahejeje kuvuga ibyavuye mu matora bavuge ngo hahara bayikosa kiretse avuga ati mwanteranirije nabi.
Prosper Ntagwamiye yarongoye umugwi wigengujeje gutunganya amatora mu Burundi seni yamenyesheje ko yimirije rusansuma rw'abakwije imyaka 18 mu matora ya 2025 batari bwayikwize abahungutse bakwije imyaka yo gutora hamwe n'abatari biyandikishije ku matora ya 2025 bafise imvo zumvikana. Anise navuga Itega Radio Indundi Kulture.
Arakoze mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura baridoga ko nubi kibazo cy'amazi kikiri ngorane bamenyesha ko abonetse naho abara yakuwe mu kuzimo mu mugambi w'amazi wota naho nyina kaboneka mu gizuba ryatse bamenyesha ko ivyisuko n'isukura biheza bikaba ikibazo ari naho basaba kuyaronswa Nanarijya havuzwe mu minsi heze indwara ziturutse ku isuku rike muri ico gice naho biroko umushikiranganje mu vyajeje harimo amasoko ntanga nguvu akaba yarayamenyesheje imbere y'inama nshinga mateka ko agiye gushigwamwo abanyamitahe muri ico gisata ahinama nshinga mateka yari kiriga integoro y'ibwirizwa risubiramo igisata c'amazi n'isuko n'isukura ni nkuru tubaza Dieudonné Niyanzigamiye
Bamwe muri aba banyagihugu twaganiriye duhuriye kuri amwe mu mabumba baje kuvoma amazi ahabonetse aho mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko hanini haboneka yava mu kuzimu yashyizwe muri ico gice mu mugamba amazi wota naho nyine mu gihe hagumye hakizuba
hari igihe kenshi nahatse ngasanga atayahari ubugabo ubu imvura iguye ntaboneka izuba ryatse bagaca aboneka gasugumwa n'umushwarara izuba ze nkaho mba muri katemu yake araheba ukwezi tutayabona
abo banyagisagara bamenyesha ko mu gihe ayo mazi atabonetse baheza bakaja kuyarundira mu yandi makartier ibiheza bikabatwara uburyo bwinshi
ashangura gukama bako cyatoraje mu kujyanga sweni yakasenye basanze yakame cyaje mu ngaka
izuba ricabonetse no mu yagahuba nta mazi atse kwa makuyali mabombara hawa sanga bari ndo hino kwa mpango makadu bismasi uja watu ujala kama
awanyagi huku bimeza kwa mugihe haru ukende buka amazi isukuri hezari kagorana
urumba isukuri labarike ingene libarike nuku nenejole kakubarike amazi yo kumesa naza muri tuwarete yabuze yo kwikorera uvuye mu misozi hejuru we numva ko tubari nkeyo
basaba inzego zijejwe iby'isuku n'isukura kubaronsa amazi nanarya muri ico gice haheruka kuvuga indwara zifatiye ku isuku rike kuri ubwo bukene bw'amazi bwibonekeza mu gihugu n'amashinga mateka akaba yaraye yemeje integuro y'ibwirizwa isubira mu isata cy'amazi n'isuku n'isukura ry'amazi mabi aho umushikiranganje mu byajejwe harimo amasoko ntangangufu asani kibeya mu gihe arumutumire imbere y'iyo n'amashinga mateka kuri uyu wa kabiri akaba yemeje kubwo bushikiranganje gutegekanya gushyiraho amategeko yorohereza abanyamitahe muri ico gisata kugira umurundi wese aronka amazi meza
Dieudonné Niyanzigamiye abashinga amateka bararajwe ishinga n'itunganywa ry'amazi mabi ava mu mazu no mu tuzu twasugumwe abashinga amateka berekana ko hari amazi yisuka mu kiyaga canke mu nzuzi abantu bakoresha ibituma haduka n'indwara ari kasegura integuro y'itegeko ryo gutunganya gushasha igisata cy'amazi n'isuku n'isukura umushikiranganje mu byajeje harimo amazi asigura ko hari umugambi wo gushyiraho umugwi ujejwe isuku n'isukura hamwe n'ibibanza ayo mazi yoshobora gushikiramwo ni nkuru tubaza Alice Ndayizeye
Abo bashinga amateka batanga akarorero k'amazi hava mu mazu yubatse ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika hatagaragara iyaja aho bibaza ko aheza akaja mu mazi y'ikiyaga Tanganyika aheza agakoreshwa mu miryango
ku bantu baba barubatse kuri littoral de lac Tanganyika le contenu de fosse septique ziba ziri ngaho zija he turazi yuko la nappe phréatique kuri littoral de lac Tanganyika ibiri ha naho baba barubatse izo fosse septique ibyo ari byose ziruzura none bijahe muba mukorana gute n'ubushikiranganje bujejwe iby'inyubako kugira ngo dukingire amazi y'ikiyagatanganyika ndetse n'ibinyabuzima bibayo
uretse abegereye ikiyagatanganyika abashinga amateka baravuga kandi amazu yoba yubatswe atisunze amategeko nayo nyene harungika amazi mabi mu nzuzi n'imifurege aha bakabaza ingene iyo nteguro nshasha yozoshobora kubahirizwa
turaje ukuntu ibisagara bitunganijwe kugenda kiraguka uko bukeko bwije inyubako zubatswe usanga zidafise amakanivo cyangwa ahantu bivakiwe amazi ugasanga barubatse amafosi septike bari kurira mu makanivo cyangwa mu nzuzi zibegere directement ugasanga muri izo nzuzi nyine niho baje kumesa niho baje kuvoma niho baje gukorera byose turabye muri code de l'assainissement yari sanswe ihari kandi iri ambigueur amategeko yose abijejwe arimo ariko nta numwe afata ingingo arashika bagasha none hazokogwa iki kugira ngo integuro y'ibwirizwa iri kirigwa bizoshore kuja mu ngiro nayo manzi make two turaronka canke dufise dushaka kwikora ko ntabandanye yandura
Mushikiranganje Hassan Kibeya aremeza ko ico kibazo ari cyo kwihutirwa kandi ko hari umugwi ujejwe isuku n'isukura ugiye gushigwaho
kibazo teruza gutorerwa muti n'ingoga nabirabye manapfiatike ahanahana n'ikiyaga Tanganyika gasanga yo mazi akakurukira yose n'ikiyaga Tanganyika ibi rero birimo muvyo muteguro turiko turatunganya no munsi kugira ngo dusubire kunagura kijya kigo kijejwe tunganya ibikorwa by'isuku n'isukura cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bwa no mu bindi bisagara
Uwo mushikiranganje kandi asigura ko hari n'umugambi wo gushiraho inyubako ayo mazi ashobora gushikiramwo imbere yuko ategurwa gutyo aheza asubire akoreshwe mu bindi bikorwa bimwe bimwe co kimwe no korohereza abanyamitahe boza bakorera mu gisata c'isuku n'isukura
Arise ndayizeye ikigo kijejwe kugenzura uziranenge bebene kiriyamiriza ko atabiturire bihabwa abakozi abajejwe gusuzuma uziranenge nkuko bivugwa na bamwe mu baje gusuzumisha ivyabo muri ico kigo Samuel ndayiragije arongoye ico kigo yamara yidogera batera ubwoba abakozi babo mugihe bababwira ko ivyabo bidakwiye kuja ku isoko asaba ko hokurikizwa amategeko mu gusuzuma ubuziranenge kurikira Samuel ndayiragije
abonye abarezi ndetse muri laboratoire agatije babone bariko bakorera abandi babahaye ndetse nabahaye nico gituma ibizi waje bindi hari nabagira mbere n'urusaku bagashaka guca kuja baziga muri laboratoire kubaza ibintu byabaho bigeze hari nabandi mbere hageze kuri certifica bamubwiye baterega biragwaye gato kwe guhinyanyura ataka ngo vyondera nyorohereza ndoge certifica ibyo birashika haranze mbona iterabwoba reka washobora gusanga ngo uruganda agataka gusigira iterabwoba ngo ibintu byiwanje byoreka kuba neza gute mbeza certifica ibyo bisigaye mwirirwa muratu umwanya mubwira ibyo je natubimbwiye abonye rero umukanda mwije tutinda ibikunda tugeza gukurikiza amategeko norme udusanga by'uyu mwazi yebye amatashi icyo ushobora kuvuga tumwungitse abakozi bacu hariya mu nganda babahamaze babahindukije nabyo tumenya mugabo murazi yuko atanyambi buragahonda sinodefanda bose jana kwijana mugabo gushika uyu munsi kugereke giturire nta muntu n'umwe nduba yavuye mu ruganda azayitwara kijewe abakozi bawe baransabye giturire kugira bagire ibi nabiyi baratora amayishantiyo baragira analize muri laboratoire hanyuma bararaba ibyavuye mu rwego ngo twarabe iki twarabakoze ukuri ibyo twavuganye babikurikiza izereke cyari cyari imyambiro akwiye gukora umuvinyu udafita idogre 16 n'umutuzo umenga nyinshi cyane tusiye dusanga urenze ngo twomuhane
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kitwa na makuti ya manda neze mgisata cha magara ya banu akarele kubuvuzi bw'intara ya Butanyerera bahamagarira abajejwe intwaro cyo kimwe n'abavyeyi kwitabira urucanco rwa kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko ubwo rucanco rutegekanijwe kwa 2018 ndamukiza umwaka kubigeme bari hagati y'imyaka 9 na 14 mu Burundi kubera kw'iryo sango ririko riregereza urongoye akare ko buvuzaho muganga Guillaume nta ukuri ryayo asaba abavyeyi ko ataho kumviriza ibihoha bishobora kuvugwa kuri ubwo rucanco ngo bareke gucandagisha abana babo ayibutanyerera n'inkuru tubaza Jean Himana
Nkuko bishikizwa na muganga Guillaume nta ukuri ryaje ry'ivyamagara y'abantu mu ntara y'Utanyerera ngo birashika abakenyezi bafatwa n'indwara ya kanseri yo mu rwinjiro rw'igitereko iyo nayo ngo yibonekeza mu mubiri w'umuntu hashikira ngo kirekire kandi ngo ntibikivurwa ngo ikire ngo ikaba yandukira ijana ku ijana bishye mu mibonano mpuzabitsina ati ni no muri iyo ntumbero rero leta yatunganije isekeza y'ukoronza urucanco abana bose babigeme bafise kuva ku myaka 9 gushika ku myaka 14 narijya muri kazoza nabo bazoba arababyeyi bibibondo abandanya amenyesha ko iyo ndwara yica agatanga karoro kaho nko mu mwaka uheze mu mavuriro yo mu ntara y'Butanyerera hitavye imana abakenyezi 80 bahitanywe n'iyo ndwara isekeza ryo gutangurwa urucanco rero ngo rikazotangura mu gihugu cyose kuva ku igenekerezo rya 2018 ndamukiza ico gikorwa kikazomara imizi 3 mu nyuma urwo rucanco rukazoca ruja mu mugwi w'izindi ncanco zitangwa buri gihe leta ngo ikaba yari yararutanze mu mwaka w'2016 zitatu mu ntara zari zatonye za Karorero izo nazo zikaba ari zaho zari Ngozi na Rumonge miryo sekeza ryiye kuba mu ntara yose abutanyerera hakaba hitezwe ibitegire bya bigeme bangana n'ibihumbi 172 kuri ivyo muganga Guillaume nta ukuri ryaye hamagara abajeje ntwaro ku mitumba n'uducimbiri guhimiriza abavyeyi kurungika no kujana abana babo mu bibanza bizotangirwa mu rwushanco atanu masikaye nyuma agira ko asaba abavyeyi kudatega amatwi abantu boza bakwiragiza ibihuba bifatiye kuri urwo rucanco mbere bibaye ngombwa ngo banabashengeze kubajeje intwaro mu ntara butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Urakoze Jean Nahimana. Inama ihuza abakora umwuga wo guharura ibijyanye n'ubutunzi bo mu karere ka Afurika y'ubuseruko yatanguye kuva kuri uyu wa gatatu i Bujumbura. Iyo nama y'iminsi itatu yitabwe kandi n'abarongoye urunani mpuzamakungu rw'amashyirahamwe y'abakora uwo mwuga. Frederic Gahungu arongoye urwego rw'abanonose ibijyanye no guharura ubutunzi mu Burundi avuga ko bakora uwo mwuga bahamagarirwa no gukingira ibidukikije Burundi bukaba ari bwo butaratangura gushyira mu ngiro ibijyanye no guharura ubutunzi hongera hanakingirwa ibidukikije. Tumukurikire
mu karere k'ibihugu byo mu Afurika y'ubuseruko turafise ihuriro turimo rikaba rero rigira aya makoraniro nk'aya rimwe mu myaka ibiri. Hama kandi kintu twababwira nuko mu irenganizwa ry'umwuga wacu hariho akarere ko muri Afurika kandi hariho n'akarere mpuzamakungu, ni ukuvuga havuye Afurika hariyo yindi mpuzamakungu twita IFAC kivugo kirihwaniro ni guteza imbere ibidukikije uciye mu mwuga w'abakontabule. Ni ukuvuga iki? Gukoresha ibidukikije uciye mu mwuga w'abakontabule. Nashaka ndamenyeshe yuko ubu unye mu rwego mpuzamakungu no mu mwuga w'abakontabule baramaze gushyiraho ingendo yuko ubu unye umuntu wese harura ubutunzi ateza gushyiramo n'ibidukikije kandi byifashe. Ni ukuvuga ko ishyiramo haruye ukavuga ko wungutse utegeze gucuvuga n'ingendo ibidukikije iryo shyirahamwe ribikingira cyangwa rivyonona kugira umuntu agiye gushyiramo umutahe amenye ati naho ndabigize ibi bintu byonona ibidukikije ejo nahijya ejo birashobora guhagara. Icyo gituma ubu rero bisabwa ari igihugu ari ishyirahamwe ari icyo ari cyo cyose gikora kiriko cyandika ubutunzi bwacu kizoteza gushyiramo byerekeye ibidukikije. Nababwira ko no mu Burundi bitaratangura ibyo ntibaratangura kubikoresha mugabo vuba leta irabyemeza tuse dutangura kubishyira mu ngiro abakontabule rero batoce batangwa guharura uko rero kugira ngo bazobikore neza bateza kuvyika bakabimenya yuko ari bwiritswa kandi ubuhinga bwo kuvyandika n'ubuhinga byo kubiharura babimenye.
Ihuriro ry'amasendika y'abakozi bakorera mu gisata c'indero n'inyigisho naryo gidogera usumbasumbane rivuga ko buguma bwibonekeza mu itunganywa ry'imishahara ku bakozi ba leta. Iryo huriro rifatira kubigisha bakorera mu mashuri y'imyuga kerekana ko ibyabaye biguma bibaca intege. Umukuru w'iryo huriro anegura ko gushika ubu atawuzi iyicegeranyo cari casabwiye n'inama nshikiranganji kuri utwo tunenge carengeye. Antoine Manuma asaba leta kwemera ibiganiro vyo yihuza n'abakozi kugira haboneke umuturama. Tumukurikire.
Ingorane zikomeye ziri mu bigo by'imyuga bita Centre d'enseignement des métiers CEM, Centre de formation professionnelle CFP hamwe na Centre de formation artisanale CEFA. Harabigisha bafise impapuro z'umutsindo zitandukanye A4, A3, A2 n'abahejeje kaminuza ariko bafise izina ndangakazi rimwe. Kandi umugambi wo gutunganya imishahara utegekanya ko abakora akazi kamwe baronke izina ndangakazi rimwe bagaca baroswa agahembo bijanye bita parampuwa kamwe. Kiretse abigisha bafise impapuro z'umutsindo za kaminuza bafise izina ndangakazi yitwa charge de l'enseignement des métiers et formation professionnelle abandi bahawe izina ndangakazi ya charge de la formation artisanale byatumye abo biraba bakuruka umushahara n'amashikiranganji yari yasabye ko haba isuzumwa. Umushikiranganji mu byajejwe harimo akazi yaciye ashinga umugwi mu kwezi kwa kane 2025 wari wasabye ko buduzwa amanota ariyo pwe emploi kuva kubafise urupapuro rw'umutsindo rwa A3 ariko icyo cegeranyo nta wuzi yo carengeye ubu rero n'ivyo gukosora tunenge bisa n'ivyibagiwe urunani fenasebe dusaba leta ko potangura ibiganiro cyukuri kugire ibitagenze neza mwishirwa mu ngiro itunganywa ishasha y'imishahara bironke umuti urama
Nino kurayo avugwa mu gisata c'abakozi n'akazi dusozereye ko ano makuru yo kuri no mugoroba ku isaha 12:35 ndabakengurukire mwese mwari muduteza amatwi nshimiye bagenzanje bafashije kwegeranya no makuru yakoze kandi kofi Olivier Bentwari karatuma amarwa bashikira ano makuru mwari ko mashikirizwa na Kristalizarimana mugire ijoro ryiza murakoze